Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwibereza mwese namwe bakunze radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mwijoro ryo kuwa 16 cari kuwa mungu itariki 17 y'ukwezi kwa 11 umurwi witwaje ibigwanisho. Leta y'Urundi ivuga ko wavuye mu Rwanda warakoze itero ku kirindiro cy'abasirikare b'Urundi muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Amakuru atangazwa avuga ko hari abasirikare ba leta y'Urundi batari bake bahasize ubuzima. Icyo gitero hamwe n'ibindi bitero byigeze kuba ku mbibe z'u Burundi kibaye mu gihe gikorwa cyo gutegura amatora mu Burundi kibandanya. Umwe mu mirwi yacitiriye CNR, Conseil National pour le Rétablissement de l'Accord d'Arusha, uvuga kushaka kugarukira amasezerano ya Arusha hamwe no gutsimbataza demokrasi, mu gihe uwundi murwi nawo nyene wacitiriye FRB Abarundi, Front Révolutionnaire Burundais, uvuga kushaka kubohoza Abarundi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye abanyapolitiki bakomeye bazi cyane politiki y'u Burundi. Turi kumwe na Chauvino mu wengezo turaca murandira mu kanya nibaza ko aboneka, ariko turi kumwe kandi na Innocent Bano akurikirana hafi politiki y'u Burundi. Mwiriwe neza Innocent Bano.
Mwiriwe.
Turi kumwe kandi na Ambassador Isidore Mbayihaga. Mwiriwe neza Ambassador Mbayihaga.
Ndagize mwiriwe cyane.
Murakomeye.
Kuna mahoro turadunda yega kabisa.
Mu kanya tuko turarundira umushya ntahesha bino, ariko nibaza ko tumuronka mu kanya karimire, ariko reka tube turatangura n'amashiga ntahe turi kumwe ngaha. Reka dutangure kuri mwebwe Ambassador Bayihaga muri mu Burundi. Nkuko mubyumvise hari abagitero mu minsi iheze mu Burundi cabaye Mabayi, hakaba ariho rero abatari bakiri bahasize ubuzima. Nashaka mwebwe muri mu Burundi mutubwire cyane cyane ukuntu mwabonye icyo gitero, insiguro mubihaniye.
Murakoze cyane Frederic kuduha ijambo. Nkuko mubivuze nibyo, itariki 16 mu ijoro rishira rya 17 itariki 11 amukwezi kwa 11 2019 nivyo harabaye igitero mu ntara Cibitoke kizanye mu Rwanda. Nkuko mwajumvise umubwizi wa gisirikare abishikiriza yuko abasirikare b'u Rwanda bateye igihugu, ibyo rero byarabaye mugabo nkuko mubivudute mwadakiriye gute. Ni ibintu bibabaje cyane kuko nibaza yuko muri kano karere u Rwanda murabona yuko rusa nuko umubano n'ayandi mahanga cyane cyane ibihugu bya karere turimo usa nuko utari kuragenda neza biriko biranga. Rero twebwe tumaze kubyumva, tumaze kumva yuko ari ingabo z'u Rwanda zo bazateye, babonye yuko mu bisanzwe ari ikintu kidasanzwe. Ariko Imana ishimwe kubera ingabo z'u Burundi, nubwo bavuze cyane yuko ariho nyinshi zahasize agatwe barashoboye kubyifatamo neza,
ariko
baragisubiza inyuma.
Ariko igisirikare cy'u Rwanda cyarahakanye ko atari cyo cyakoze ibyo bitero.
Nibaza yuko mu bisanzwe ahantu henshi ugiye kuraba u Rwanda rufite ari mubano mubi n'u Burundi na Congo ndetse n'Ubuganda, ngira muribuka no mu myaka igeze yuko bigeze gushamirana na Tanzania. Icyo gihe rero murabona yuko ibiriko birakogwa mugabo mu gihe bavuga yuko ari umugwi wundi wavuye mu Rwanda witwa CNR cyangwa FRB nibaza yuko ku Rwanda goba rwarahwikiwe kumva yuko hari umugwi uriyo uri kuragomba gutera igihugu birashoboka rero yuko nubwo boba bavuga yuko ari iyo migwi mu bisanzwe n'ibisanzwe n'imvuga imenyewe yuko u Rwanda ruhakana yuko rutari muri ibyo bihugu aho rwari ruri kuganiriza ko rukora ahungabanya amahoro n'umutekano icyo gihe rero nibaza nk'uko twabyakiriye nk'abantu bakurikirana ibya politike nibaza yuko ari ikintu kibi cyane kuko mbona yuko u Rwanda ruzohava ruhava rugira ibibazo kuko abantu bazoguma baneza amaboko gucyoye mu gihe amahoro n'umutekano batimbataye mu bihugu bibanyi ariko rukagira uruhara rugomba kuyahungabanya rukoresheje abacanke bariya canke go nyene rukafata umwanzuro wo kuza gutera no gutumbanya abanyagihugu batekanye icyo gero nibaza yuko jewe nta mvugo yo kuvuguruza no shobora kuronka kuko abari ku rubuga bagonya iby'intambara baturikirana n'ibya politike y'imibano n'abahanga baremeje neza yuko ari ingabo z'u Rwanda zateye icyo gihe rero nibaza yuko uko twabyakiriye nuko mwari tubajijwe twabyakiriye nabi
ariko amakuru yatangajwe ibyo bitero byitiriwe na ya mirwi ibiri twavuga CNR na FRB uwambere nkuko twabivuze ushaka gushigikira eka ku simbataza amasezerano yarusha wa kabiri ukaba ushaka kuhoza abarundi kubwanyu ibyashikijwe niyo mirwi mu bibuga kwiki abarundi baraboshwe amasezerano yarusha araho nyanzwe
yewe nibaza yuko ibyashikijwe niyo migwi nta gaciro dushobora kubiha kuko tubazi ko atari iyo migwi nimwe bavuga nyene ngo bibeshe bw'umwana ariko bigatera amabondo nyina nibaza yuko u Rwanda rumaze gufatanwa itonga kuko bari gushobora kuvuga yuko batewe n'u Rwanda batababonye kuko nubwo batangaza cyane cyane nuko rimwe rimwe hariho abantu usanga barashyizeho abantu bakunda kuvuga amakuru n'ingoga nibaza yuko n'u Rwanda rwahatakarije ingabo kuko nibaza yuko ibyo biramutse bivugwa ntirwari gushobora kubura rero bugwikuriza ko mu gihe rubahaye indaro rero ukabaha petete n'impigi z'ubugomba kudurumaya amahoro y'umutekano bare guteza kuvuga bati rero ko dufashwe tutagomba gufatwa nibaza yuko mwoca muvibuga rero ko ari mwebwe ariko turazi yuko muri iyo migu yose ikiravuga ivuga yuko igomba gutera no gufata igihugu mu gutembereza ubutegetsi nta numwe urashobora kwitunganya ku buryo buhangana n'ingabo z'u Burundi ibyo turabizi kuko turazi yuko hari abantu bakiri bato cyane batarashobora ugomba gutera ingabo z'u Burundi ngo bagwane intambara nk'iryo yabereye muri kaya karere biragaragara neza yuko ari abandi bantu u Rwanda rero ntibubyemere hanyuma ababijejwe babikurikiranire hafi ariko twibaza yuko nkuko mubivuze ibyashikirijwe n'iyi miharuvuga ya CNR na FRB tubaza yuko ata gaciro abarundi babiha umwansi baramumenya baramutse rero nibaza yuko ibyo nkuko mwari mubivuze abarundi nkuko uvuze ngo baraboshwe nta barundi baboshwe kandi wanashaka nagenda guhumurize kuko inyuma ya kijya gitero cabaye gace gihagarikwa burya nyene kuko murabona ko intambara itabandanije nuko bavuga yuko baheje bakica abasirikare basanze rutitaha rero nibaza yuko nkuko mubikurikirana ngira namwe murabizi inyuma ya hajya nta gakacira iyo bukiratekanye abarundi bose tuboshwe turatembera turakora imirimo itandukanye tugatahamo
egome abarundi batari bake bariko barashikiriza cyane cyane ico biyumvira ku ico gitero urunani Sefor Arusha rwarasohoye itangazo rukaba rwarashikije aho ruhagaze twari kumwe n'umushyirantahe Chauvinal ariko nibaza ko tukimurondera umushyirantahe Chauvinal nibaza ko yabonetse muri we neza umushyirantahe Chauvinal
mwiriwe
n'abasubiza bose muri aho
Turaho
ego nashaka namwe mutubwire mudusobanure cyane cyane ikiri mu itangazo mwashikirije mu gisobanura abarundi nyuma yaho habereye ico gitero mu minsi iheze mu Burundi
iyo twebwe itangazo twasohoye ryari itangazo ryerekeye ko burya ibyo mu kijya gihugu cacu byagoranye kuva kera abantu baguma basemerera basubira abantu barafata n'intumbero z'ukugira batireka twiyamirize ingendo yo kutubahiriza amategeko mu guhamagara abantu kugira imyiyerekano ivyo vyavuye vyavuye bivamwo ibintu by'ubwicanyi ibintu byo gutoteza abanyagihugu ibintu n'ukuri igihugu cacu n'abarundi batari bwabone hama rero uko imyaka yagiragenda niko n'amakungu yasemerera agira ati yemwe nimuce ngaha muyage muvugane mubiyage kugira mubitorere umuti ikindi ko ndakivuga ntariko ndasigura igituma imigwi yotera ndiko ndakivuga kugira nerekane icyuka kiri mu gihugu cacu haraciye imyaka hafi ubunye igiye ku bitanu twebwe ku bwacu ku giti cacu twaragerageje munani twagiye turakoreramo tugerageza kwamama tugerageza gutera kamo ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza kugira butebe buze ku meza yo kuyaga
turetse gutera kamo mushikana hesho vino hariho abantu bashaka kwibaza igituma atakintu mwavuze kubateye imabaye mwamubishigikiye
twebwe abatera cyangwa abatera daboro ni ukumenya ko igihugu cyacu kiba kiriye mu bihe bidasanzwe amaraso ashaka guseseka nta munyagihugu akwiye kwicwa kuko iyo bibaye uko onye duhumbure n'ubutegetsi buca bufatira ngaho kugira butikize ingana busanzwe bukora byinshi atari byiza bitabereye busanzwe burangwa n'ubwicanyi tukagira tuti uko gutera nkumbure ababikoze abafashe iyo ntumbero ni ba bandi twe twaje tugira tuti erega kutemera kuja hamwe n'abandi mu kuganira twe tuzoguma turi ku murongo wa politiki wo guharanira yuko ibiganiro biba hama ikibazo cacu gitebekiro gitorerwa inyishu hariho n'abandi rero babibonye ukundi kandi nabo bari muri abo nyine bagumye basemera ati yemwe leta y'Uburundi Nkurunziza ingo mu biganiro iyo byase rero abantu hari imigwi inyuranye ari nk'abantu harimo rero abaca badehukirwa harimo rero abaca bagira ati ko byanse kuriya reka tuje bijye mu mugere nta mugere twebwe turiko turashyigikira mu gihugu cacu kuko turazi aho hose habaye ibintu by'uko abarubere cyangwa imigwi yagira haciye haba ibintu by'amaraso byo guseta amaraso menshi y'abarundi n'abarundi biguma bigaruka ku barundi n'abarundi baguma bazira ibyo bintu n'abarundi baguma bicwa n'abarundi baguma berekwa ibyo atari bwabone ku bwacu rero nibaza ko nk'aho rero abo bantu bafashe iyo ntumbero rero si nuvuga ngo ku giti ca seforo ngo ndikora bashyigikira kuko
none mu majambo make cyane rwose mu kanya gato amasegonda 30 shovino hari akamo batera
bandi
abo bakoze icyo gitero hari akamo batera
oya akamo no gatera ku mpande zose notera ubwa mbere na mbere leta y'u Burundi kuko yoyo yarakoze ibirenge bikwiye kuko yoyo ntiyumva ko abantu umuntu arashobora kugira utwigoro akihangana igihe kirekire mukagiraho ananigwa
n'aho
bica bibyara ibyo bintu n'abo bandi bateye batera bafite intumbero nyabaki batera bafite intumbero nyabaki batera bafite iki bagamije batera bafite intumbero nyabaki niyo twari dukeneye kumenya mugabo uko bimeze kose haba ku ruhande rwa leta cyangwa ku ruhande rwabo bateye harakwiye
mu kanya gato reka ndabasabe mumpe
ko Nkurunziza atabandanye yica amatwi harakwiye ko Nkurunziza atabandanye asuzugura abarundi akamenya
gufata intumbero yo kuja mu bigani natwe abanyepolitike nitwe twamye tubisaba kuva kera narindi ko aze tubiyage tubiganye
egome mumpe inyishungu fingufi cyane rwose reka duhe n'ijambo Innocent nawe nyine arakwike na politike mu Burundi akaba ari i Brussels mu gihugu cy'Ububirigi Innocent icyo gitero mwebwe mwacakiye gute mu kanya gato
murakoze cyane Fredy cya mbere cyo nashaka kubanza kuvuga nuko mbanje guhoza mpumuriza n'abarundi ba mu ntara ya Cibitoki mabahe ahantu mvuka ndabyumvise ndavuga ati ibyo bintu bisanzwe mu mateka y'u Burundi kuko twebwe imabaye kandi mu ntara ya Cibitoki kuva u Burundi bwabaho twamye tugirana imigenderano myiza n'ibihugu n'igihugu kibanye cy'u Rwanda haba ku ntwaro ya Habyarimana twarakiye cyane abanyarwanda mu ntara ya Cibitoki baciye nimabaye ko twebwe twadufitane n'imigenderanire amasoko y'arema abanyarwanda bakaza gushika n'ubu hariho intwaro ya Paul Kagame twamye twakira abanyarwanda kandi twamye tubana neza rero byarantangaje cyane kubona intara ya Cibitoki yakiriye abanyarwanda bamwe bamwe kabakuza ntarinze no kujya kure murarabona n'ihindagurika ry'abatwara inzego z'umutekano mu Rwanda benshi uko aheruka kubigira Paul Kagame yashyizeho abantu mu Cibitoki twari tuvuga tuti rero ahubwo byari bikwiye kubona ari abantu twareze kugira imigenderanire mibi yari ihari hagati y'u Rwanda n'u Burundi ahubwo ko yari igiye kuba myiza mugabo twasanze ko iyi ari iyindi ntumbero ku byabaye rero muri komine y'amabayi nta nkeka ibyo by'imigwi bari kwaravuga mu gifaransa byita diversion murazi ingene u Rwanda n'ibibanye ibihugu bibanye ingene byanyu bigiramo mu guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanye ubwa mbere hoho ibyabaye mu Rwanda bose barabizi ho nyabwoko byabaye mu Rwanda bagaca bagitirira kugira bayigire ari nka fond de commerce aho batangwa kuvuga ngo interahamwe ziri muri Congo mwarabonye ibyo ngene byagenze iyo bavuga ngo bagiye kubwira kurondera interahamwe muri Congo aho baca baza barashinga imigwi itera muri Congo bakayitirira ko ari abakongomani
abo muvuga bashinga imigwi ni bande
igihugu cy'u Rwanda rugashinga imigwi mwarabonye za CNDP mukabona ibya M23 abanyarwanda bazishinga bakazishyiramo n'abakongomani ngo bari kuba baronderanga ibya demokarasi muri Congo naho ubundi abanyarwanda byamenyekana ari uko bamaze kuneshwa bigiye habona ukabona ko u Rwanda kenshi na kenshi bagaca bahungira no mu Rwanda nk'uko mwabibonye M23 ariho n'itegeko rito gusohoka narivuga ko abari mu ikambi basubira muri Congo u Rwanda rwamagwakiye abarongoye iyo migwi bakagenda
ariko u Rwanda ntirwigeze rwitirira iyo mirwi mushikanahe Innocent
sa
u Rwanda ntirwigeze rwitirira iyo mirwi
ibyaranditswe ibizwi byose ibyakugwa byose barabona ko ari igihugu cy'u Rwanda kuko bazi bava mu Rwanda Kongo yarategwa bagaca byitiro n'abatwara bose basubira bajya mu Rwanda iyo bahunze bakubiswe bajya mu Rwanda n'ubu n'abariyo hariyo n'amakambi yaho bajya mu Rwanda u Rwanda ntikize gufata ngo rubashyikirize leta ya Congo ibi rero by'imigwi iri kuyatera bisa n'uko twobirabira ingene ibintu byagiye biraba mu Burundi kuva mu gihe mu mwaka w'2025 murazi imyifato y'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda murade ibyabaye turavuga gusa ibyo muri ibyabaye mu Cibitoki mwarabonye ko ibahatswe gutembagaza ubutegetsi mu Burundi abahatswe kubutembagaza bose bagiye mu Rwanda bamwe bajya mu makambi imbere yuko bahunga n'imbere yuko haba tandizi ya kudeta murazi ko u Rwanda rwagize kampanye
yubwiye murazi ko abarundi
itembabwoko mu Burundi
urazi ko abarundi bahunze uruhagarara rwabaye mu Burundi mu 2015 bahungiye mu bihugu nka byose reka icyo kibazo
cyane mu Rwanda hafi na hafi cyane mu Rwanda niho bahungiye icyo cyashaka kubabarira n'imbere yuko imatora mu 2015 imbere yuko aba uruhagarara mu 2015 murazi ko habaye kampanye no iyo no kwita gutera ubwoba kugira abarundi bahungire mu Rwanda bakaja ku makambi ibyabaye mu nyuma
byarongereye
n'abashaka kugira kudeta bose bahungira mu Rwanda imbere yuko bamwe baza baratuka
iburayi ubu iyo bari burayi baca mu Rwanda bagaruka bagira device ya mu Rwanda ibyo bintu aho Rwanda kugwata tubanye neza no Burundi gushikiza abantu ahubwo bwabaye indaro gushika naho murazi ko ariho ONG y'abanyamerika yagize ivuga isemeroti u Rwanda ariko kugerageza gutegura abampunzi ziri mu Rwanda kugira batere Burundi
mwarabanye icyo kibazo turagira ko n'abandi bashinga turi kumwe mushi
ntayo aho marasha kundeka nkabanza nkaheraheza nkashikiriza icyumvira muzamukoze aho barungika muri abo bantu bitwa n'impunzi bakaza gutera Burundi ingabo z'u Burundi zikabafata bamwe bamwe zikaberekana abane nabo abashoboye kurokoka ba Burundi bwaragerageze kubashyira mu buzima busanzwe ibyo byakurikiye mwarabonye ko u Rwanda ruca rudakoresha abo bantu bakaza baca muri Kongo guhitira ko ari imigwi y'abatera hari ibyo bitabaza neza itabara mwarabonye itabaye mukuru hagarika abo bantu bose bazava mu Rwanda
icyo kibazo turakiyaga kandi turakigaruka ko n'abandi bashyigikiye kumwe
bitwara muri New Africa n'abandi muri one kwerekana neza ko u Rwanda ruri nyuma y'ibyo bintu
ibyo inyishungu ingufu cyane rwose ndabona kanya kibuta cyane rwose reka duhe ijambo umunywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika Jerome mwiriwe neza muri ga Jerome
hari muinga neza neza kuri centre
imuinga akandi kazina kawe nende
irindi ndashimiye
duga ku ijambo ikibazo cyimbuye
mbanje gushimira abano ba yamuzuma tuzaniye ari bashimire
murakoze cyane
no kuvuga ndumva bamwe baravuga ngo mu Rwanda abandi no kuvuga ikibazo n'icyabashyiri iwacu ikihari umunsi ukwiye kuhaba ni uko bagaragaza kumvikana hanyuma nibyaba ava baragendera mu gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bagashishikara umubano mwiza hagati yabo kuko ikibazo kiri iwacu siziguro yuko siba cyatewe n'umubayi kuko na karengo inzu iyihiye umubanyi niwe aza kuyizi icyo saba rero abarundi ni uko yokumvikana muri politiki iwabo hanyuma bakareka kubigishirira abandi abana bariya
murakoze
bumvirije uruhande rumwe bakubwira bimwe abandi bakubwira ibindi ahubwo ikiza nibumvikane nuko kurwana sibyo byose
murakoze Jerome kucyumvira mushikije reka tugihe mbayahaga mushyana mbayahaga agire icyo kivuze ko abarundi ngo bakwiye kumvikana gushaka gushya makosa ku babanye duga kwija mu mukari ngatoyo cyane rwose
murakoze cyane nibaza ko mujya kuma kanya nkako mwahaye abandi mugabo ubwo ku Rwanda yishimiye nagomba nababwira yuko mu bisanzwe icyabuze kirumvikana mugabo hariho umuntu ugomba ko mubana agatoroka kunanira rero yavuze ati kandi inzu y'umubanyi ihiye ni umubanyi aza kuyizimya ariko mu gihe rero ituriwe n'uwo mubanyi nyine urumva yuko zihaze bingorane rero nibaza yuko rero nta nyungu n'imwe mbona u Rwanda rufise mu guhungabanya ibihugu babanye kuko nubwo bavuga ngo mu gihugu wacu ngo hari umutekano muke kubera abanyepolitiki bari hanze byanze ko baje mu matora nibaza yuko u Rwanda nago ni hamwe nyine yagoye ntawoheka ntawo twenga uhetse kandi n'abakuriwe kuko nago urabona yuko rugize abanyarwanda bari hanze benshi
ariko ibirego bivuga ko ari u Rwanda rwateye biracari ibirego si ibintu yemezwa kumugaragaro n'abantu atawo begamiye
abo ni bande bo byemeza gusumba abantu batewe bakabona umwanzi yabateye iyo byose umuntu aguteye mu ijoro hanyuma ukamwakiriza ku mucanga ukabona uwo ari we biragoye gucuvuga ngo hari uwundi muntu adoza kukwemerera yuko ngo ibyo wavuze ngo siwe ngo ni naka yaguteye kandi we muntu yaguteye wari wamubonye icyo nibaza yuko mu bisanzwe nk'uko natanga wenda bivuga mu by'ukuri urabona yuko akarere kose kagenda karidogera u Rwanda urabona yuko bamaze iminsi myinshi bashamiraniye n'Ubuganda biriko birabera mu banyamurenge ngaho i Kongo murumba yuko hariho benshi bavuga bati nyabuna u Rwanda rubisemo ikiganza nakubwiye ibyo wacu byo murabona yuko agasomboso kabaye karekare
no mu mwaka uheze imyaka iheze urazi yuko bigeze gushamirana na Tanzania murazi ko bahaza no gukozanya ko rero nagomba munyemerere ibyoye nubwo hoza izindi abandi bavuga ngo hari abandi bantu bataho begamiye biragoye gutahura kuko abataho begamiye muri kino gihe je nibaza yuko atabariho ibyo bamwe murabizi ko ubihe bya tugezemo cyangwa byo biriko biravugwa kenshi abakubwira ko ataho begamiye nimusanga benshi begamiye ahantu
yego mereka
icyo nagomba munyemerere mvuge naje ko oya ari kintu mu kwengezo yavuze kamyo ntugenda ntashikirije ati icyumvire murambabarira
yego
mu kwengezo yavuze ati ibyo Burundi byande bigoye hanyuma aragaruka mu 2015 aravuga yuko bagerageje kugira babitorere umuti biciye mu myirekano mugabo yavuze ati kandi mu gihe bikenewe amaraso akwiye guseseka rero aravuga ibintu yeni bazayo uko nk'ibyo byabaye nimba amaraso yaseseka ndagomba ndamwibutse yuko ashobora kuba afise uruhara mu bantu bacheshe amaraso mu Burundi kuko ifoko tuvuga n'ukuri twahuye ngaha ku rubuga abo nubwo batobega
n'ibindi
manifestation agaca heza akavuga yuko yari yo kugomba gutunganya ibintu mugabo twebwe twari ko turasemera tuzinyabu na abantu mu bunge kabana babandi muri manifestation abana banyu bamaze kubaha amabiza bagiye ugacuvuga ko ari manifestation mugabo ukabatekera amagrenade ukabagaburira indya zuzuye mu rumogi hanyuma ukabaha imhoho bakajya kurasa abantu no guturira abantu icyo gihe nyakubahwa urumva yuko abo bantu iyo myiyerekano no kuvuga ngo bagomba gusubiza ibintu mu buryo
mukanyarika
abantu batumye aseseka cyane cyane
n'abamugwengeza reka mukanya mugwengezo ndamuhe akanya
n'icyo nagomba kubaza none kubera iki iyo hageze amatora abantu benshi bikwanye protocole bacye basaba ibiganiro igihe cy'amatora kigeze nyakubahwa nta mato nta biganiro biba bikenewe haba hakenewe yuko abantu bikazanura bagashyira imigambi abarundi hama abarundi bakabaheza bakabatunganiriza bakihitiramwo uwo babona azobaje imbere
imbere yo guha akanya umushanahe n'ugwengezo
mu gihugu ngo yarakweze ibirenge akavuga ngo naje mu biganiro kandi amatora yamaze guhamagagwa yamaze gutunganya urumva yuko mu bisanzwe ibyo bintu bitumvikana nk'umunyapolitiki
ambasadori mbahaga mukanya reka nze ndabasaba umumpe inyishungu ngufi cyane rwose mukanya ndamuha ijambo mu gwengezo wagize ico avuze kubyashikirijwe n'umunywani w'iradio ijwi rya Amerika Jerome aca yishura n'ivyo muvuze mukanya ariko reka tubanze duhe ijambo François mwiriwe neza
yego mwiriwe neza
mwiriwe muri hega François
Jewe ni mwigu cha Tanzania, muri mkoa wa Shinyanga.
Yego, kandi kazi na kawe nini?
Ni tuwa Ndui Mana, Fransi.
Ndui Mana, tuka kuisha mbo, kiwa zoi chimvira, mkanya gato?
Ndaze, aho, novugati kumantema mama za kushira kuruga, kubatumire baraho muri studio, no novuga kweri, ibintu, bekura hali, lako novuga yuko, bi, ata kiza bizanira igihugu. Kizu urabona ko hari kibazo kiri mu ntacyuto bitutse nuko bavuga ati abagwanyi biyemeje uko aribo bagabye igitero mu ishyamba abasirikare bavuga ati n'abana b'igihugu abo banyepolitiki ariko baduha ariko baharira ku barundi bene wacu bene wabo navuga ati ibyo bintu bihagarika kugira ngo amahoro n'umutekano agaruke mu gihugu kuko nta kiza biza bizanye bivanye nibiko birabera mu cyo gihugu cy'u Burundi novuga ko bituma ko n'impunzi zoba zarahungutse zarahunze ko zishobora gutuma zidahunguka ku kibazo cy'ibiko birabera mu Burundi novuga rero nosaba yuko mu by'ukuri nka nyicubahiro umukuru w'igihugu ko yo kumviza abantu biyemeje igitero hanyuma n'abanyepolitike nyine bakabijyamo bakumviriza ama bakabafasha nimba ari byo basaba bakabibakorera ama impunzi ziri hanze y'igihugu zigahunguka kuko novuga bamwe tuvugana bari mu makambi bafite ubwoba bwinshi kuko birabera mu gihugu bivanye n'ubwicanyi buguma buravugwa n'ukuri birateye umubabaro kubona igihugu cy'u Burundi ko kiraseseka amaraso nk'uko nta turabye demokarasi bavuga ko bagwana bariko bararondera yewe ko iri kiraba mu
kigo cy'u Burundi François Louimana reka abashyana yeah. Haiba bagira ico bavuze ko kuvye mushikirije Chevine mu gwengezo ijambo ringwawe cyane cyane kuvya shikije ubwa mbere na mbere na Jerome muce muja no kutimviro ika kumpari umushyana hahe Isidore Mbayihaga yashize imbere duga ku jambo
Beka jembele aho umuntu wanyuma yashikirije anyagiriza yuko ndi mu bantu bashesha amaraso mu gihugu uyo muntu ngira ntazi jewe jewe no vuga yuko kuva mbaho ntazi icyari cyo kusesa amaraso y'umuntu kuva mbaho ntazi icyari cyo gupanga umugambi uku kwambura umuntu ubuzima kuva mbaho icyo ntacyo nakora hanyuma rero nishuye kurujya uyu yatanguye kuvuga ati abarundi bose abagize manifestation bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda urumva n'u Rwanda rucumbikiye abagizi ba nabi n'u Rwanda rucumbikiye abantu bagize kudeta ekanana n'ayandi mabi menshi aguma yaginiza u Rwanda jewe nashaka namwishyure ngira nti iriga u Rwanda nicyo gihugu cyari nicyo gihugu kiri hafi y'u Burundi na cyane cyane izijya ntara za Kirundo Ngozi Kayanza ikandetse na Bujumbura u Rwanda nicyo gihugu kiri hafi byo ntangaza hamwe umuntu w'umunyagihugu w'inyanzarake yofata ibarabara agahungira mu Rwanda kuko uwo muntu w'inyanzarake inzira ya hafi acabona inzira muri Tanzania uwo muntu wa handi inzira cyabona ya hasi n'inzira yo mushikana ku mupaka bigatuma abari ko baramukurikirana kugira bamwice batamuronka ivyo bintu byo kuvuga ngo abagizana yose bahuye muri Tanzania nashaka vrema n'ukuri bavabandura n'imvugo nk'iyo kandi Rwanda nta kosa nari mwigwa nari tonda gwakoze mu kwakira impunzi zaje ziva muri mu Burundi ahubwo cyari gutangaza uko Rwanda rwari kwangira impunzi kwinjira kuko ni itegeko ibihugu byose bifite kwakira impunzi iyo biza bikenewe iyo izo mpunzi bazisabye indaro muri ibyo bihugu ku mvuto w'umutekano wazo uba ubangamiwe nkagira nti rero buriya kwanga kuyaga buriya ikijya gihugu kirangwa n'amaraso buriya kijya gihugu kirangwa n'agatotezo buriya kijya gihugu kirangwa no kutemera ko uwo mutavuga rumwe yobaho ivyo bintu n'ukuri ni ngwezi ya mareri twebwe ico twebwe umuheto wacu twebwe ni jambo no kubananya dusaba duharanira yuko Nkurunziza yoreka kwica yo bavandura n'umwicanyi no gusaba yuko Nkurunziza yo subiza umutamana igihugu cacu kusaba ko Nkurunziza ibintu by'akarenga ibintu by'amategeko bitakora ibintu by'igiturire ibindi uwo ni wo muheto wacu
reka tuje kubyashikirijwe na François
tuje kwica Abarundi ama nashaka ngaruke kuri iki kintu cy'u Rwanda mbega nta migwi mu minsi iheze mwumvise ko yinjiye mu gihugu rwa Rwanda mbega nta migwi hirya nyine mwumva ko yahinduye mu Rwanda mu minsi iheze nta makuru twumvise ngo komanda w'intara ya Cibitoke cya Rugombo yasabye abanyagihugu bari mu karere mabayi n'ahandi ko bokinjura kugira bategure hari ibintu byo gusohora jewe rero
reka mu kanya gatoyi Chevine ndabona akajya kihuta cyane rwose reka n'ijambo Innocent Bano agire icyo avuze ku byashikirijwe na François Nduwimana
babonye gute ibyo bavuga ko bari babaye marori abona mu ijoro ninde yabonye je nibaza ko harimo ugushikuza kudasanzwe u Rwanda
gonyenechevino mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose Chevino reka duhe ijambo Innocent Bano
mbe inyungu u Rwanda rufise mu gutera u Burundi niyihe
Chevino mukanya gatoyi
ku Burundi bizwi ko bwahaye indaro abagizi ba nabi abakozeho nyakoko mu Rwanda Rwanda nako rukaba atacyo rurakora kandi bizwi ko bajya abantu ndetse baza barinjije no mu nzego none izo bintu
mushanaye inosambano nagiye muduhe mugire icyo muvuze kubyashikirijwe na François Ndwimana avuga ati ahubwo nyabuna abarundi bakukumvikana gushaka kuba bariko baratumurutoki
igihe gukibanye uwo niwe yatanze icyumviro
reka rero inosambano abari bayishura mushiga nta he
okay je nibaza Ferdinand nibaza kumakanya gakwiye afana kurancira muko nari fite ibyo ndiko ndavuga je nabwiye ko kugira utahure igituma u Rwanda tutahure igituma u Rwanda marusomboro cy'u Burundi ifo ko tutahure u Rwanda rufise amayeri menshi yuko rukoresha rugwango hari abari kubaratera murabe nabisubiye mu murabe historique y'ingene abantu bahungabanye umutekano mu Burundi ingene byagenze nibyo nayo ko ndabasubiramo hama muce muraba aho bigeze no munsi intumbero yituma ashobora kuba ico gitero cavuye mu Rwanda intumbero ya mbere nshira imbere hariho ikintu cyiswe amatora hariho ikintu cyiswe umutekano urangwa mu gihugu bitanezereje igihugu cy'u Rwanda gifise ingorane zazo bigata gishaka kugira kirondere iyindi mvo donc irondere iyindi mvo kugira isigure ibibazo ifise mu Rwanda u Rwanda rufise ibibazo kandi ntimwibagiye ndabivuge ndabisubiremo hajya tubanye n'igihugu sino kiti igihugu ki n'igihugu hostile nk'uko Burundi bwamye bivuga kandi aho bigeze ubu kubona ingabo z'u Rwanda zishobora kujabuka urubibi rukaza gutera iri ikirindiro cy'abasirikare b'abarundi icyo ni nka terorisme donc mvuga yuko
ariko inosambano na leta y'u Burundi
igihugu giterabwoba turade biri kubera mu karere
na leta y'u Burundi yavuze ko
wa mbere yabivuze avuga yuko mu babanyi bose dufise haba Uganda haba Kongo haba Burundi none bose mwovuga yuko ari abana bato badashobora kwemeza yo ku Rwanda mu byo bikora ko imbere yo kumuza muduhama muze mufata mu majwi Freddy muze mufata mu majwi ama message ivyo umuntu umukuru w'igihugu wenyine w'u Rwanda avuga mu rurimi mu kanwa kiwe igisohokamo nukwica murazi imbere y'icyo gitero cyabaye mu kitoto amajambo yavuze muze mubanza muyacishamo muca mutahura igituma leta y'u Rwanda no yitaritera iratetera bwoba imbere y'abanyi
bazi
abasirikare gutera igihugu cy'u Burundi bagaca basubira inyuma abo babigira n'abaterorisi
uko muri kumubwira mushi na inosambano umuvugizi w'igisirikare cya leta y'u
Burundi abarundi barabigize uwezi aho abantu basaba gutumbanya umutekano w'u Rwanda bakabusi bakabashikiriza u Rwanda kubera icyo u Rwanda rutobikora ikerekana ko u Rwanda ari aneta hostile Burundi ni uko gifata kikugurura amaradiyo aza aracyakuza igihugu cy'u Burundi avuga ibyo ashatse muga bagakorera mu Rwanda atana kimwe
u Rwanda rwivuze nibaza ko ukuvuga ko ari u Rwanda rwateye ariko ikintu umuntu yobora ahagaritse kubera inosambano mu ndindire gatoya
y'ibyo byose harimo icyo nokwita gere psikolojike kubona ko abarundi bari batanga gutahuka ku bwinshi kubera umutekano uri mu Burundi ntibinezeza n'u Rwanda
tukavuga ati
ahubwo niba bandaje baza bagaruke bazi iwacu
kuko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko umurwi wateye imabaye wavuye mu Rwanda ariko ntigeze avuga ko ari abanyarwanda abasirikare b'u Rwanda bateye reka ariko icyo kibazo tukihe n'umushinga ntahe
nta mugwi n'u Rwanda rwateye u Burundi nta mugwi n'u Rwanda rwateye ingabo z'u Burundi turahazi niba navukiye ndazi nyene hamese ndazi abantu bari maze imyaka myinshi bacungereye imbibe nta gihe na kimwe ibyo bintu byari bwabe hanyuma bakaba ari umugwi ukabasubiye mu Rwanda cyabafashe nk'uko abarundi bafata abanyarwanda bagenda guhungabanya umutekano mu Rwanda uko baciye
ambasaderi Mbayihaga mu kanya gatoya cyane rwose icyumvu cyashikirijwe na François Ndwimana avuga ko abarundi ahubwo bakwiye kuja hamwe bakumvikana aho gurondera amakosa arondera ku bindi bihugu bibanye duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose akanya kariko kari yihuta
murakoze cyane yewe nibaza yuko ntaja kugaruka kuri byinshi bavuze mugabo nibaza yuko icyumvu cyo kumvikana hagati y'abarundi nibaza ko ari icyumvu cyiza cyane mugabo mu gihe hari habarundi bamwe bari kubakoreshwa n'abansi biragoye n'abo barundi kumva ko bagomba kumvikana kuko abenshi uri kurumbiza nkamugwengezo urumva ko n'ukuri iyi plateau nyine yahindutse umuvugizi w'u Rwanda ibyo Burundi yabyibagiye rero nagomba mvuga rero yuko uko bigenda kose muriko muratubwira ko tutobigarukaho cyane mwari ikibazo cy'umutekano kandi wanashaka jewe nk'umuhunda ari mu Burundi agenda kubura yuko abarundi atawahagaze ku mutima n'icyo kintu cyabaye uko gushika uno munsi inyuma ya kirya nabone barabizi yuko atarukoza babundabunda intambara y'u Rwanda n'u Burundi barazi yuko batoyitsinda nabone ibyo rero ni ibintu abantu bakwiye kumenya muga hari ikintu ntuzembane yavuze abantu bakwiye kubya baribuka kuko muribuka yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze kugomba gukonda n'u Rwanda bavuga neza yuko bafite ibyemezo yuko impunzi zagiyeyo bazitoraguyemo imisore bajya kwigisha igisirikare kugira ngo bazobakoreshe bagiye gutera igihugu cy'u Burundi icurumba rero tuvuga ngo hariho umugwi witwa naka wateye kandi umuntu yabahaye igwanisha akabaha ibikoresho bikomeye akanabaherekeza agaca wivuga ngo jesi jyewe kandi no mu gihe abantu batewe bashe bitahira iwawe ntufate n'umwe ikindi cya kabiri ni ikirabu hariho amaradiyo amwamo yitwa azayi yakuretse cyangwa ama social media yandi yashingiwe i Rwanda umenga afise intumbero gusa na rimwe ritore yaba yo gucyoza u Burundi mugabe igihugu kibanyi igihugu kivukanye kirimo mu bumwe n'u Burundi muri South African Community bafise amasezerano bateza gukora hamwe ariko urabona yuko ahubwo aho kungana ibyo bimenyesha n'amakuru cyangwa ngo bagire batikora neza ariko muterage n'igihugu kibanyi urabona ko babaha intigi ahubwo amakuru yabo ukabumva umenga niyo bakorera ko cyane tubona rero yuko si ibinyamakuru by'abantu bandi ni ibinyamakuru Rwanda waheje ruguruwa kugira ngo tuko Burundi rutukishije
ukoresha abarundi icyo kibazo turakira ko ambassador Mbayihaga ndabona kanya kihuta cyane gose
bahuriramo witwa East African Community nibaze ko icyo kibazo uko biri kose maze yuko Burundi bamaze gushikiriza ikibazo cyabwo imbere ku meza muri South African Community ibihugu byose bikora bavuga ati twebwe duvise umubanyi mubi ku Rwanda nimutuje hamwe mutwumvikanishe dutore umuti rero nibaza yuko ikibazo cyo kumvikana n'u Rwanda ingwate zihagaze ku Burundi ingwate zihagaze ku Rwanda
kumvikana ni ikibazo ihambaye cyane rwose ndabona kanya kariko karihuta ambassadeur Mbayihaga duhijambo umunywanyi turi kumwe Marcelo mwiriwe neza.
Hello,
mwiriwe neza?
Ndabaramukije cyane ndabaye namwiriwe.
Muri hehe ga Marcelo?
Ndi Bujumbura.
Akandi kazi ninde?
Sabwe?
Akandi kazi nakawe ninde?
Sindayigaya.
Sindayigaya duka ku jambo ikibazo cyimvira mu kanya gato.
Ego, mbanje kubashimira kumwe mwanya muduhaye nongera shimira n'umutumire ya ikaragaragiza ku yatwumvisha cyerekeranye n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda.
Yego.
Ahubwo ikibazo generalisise none ko twebwe nubona ko ndaraba YouTube hari ibiganiro bimwe bimwe nk'iradiyo zimwe zimwe twe tutakora cyuma zivuga ngo hagati ngo ya bunyoni ngo hari ingwano ngo na Perezida Pierre Nkurunziza cyangwa ngo hagati ya Perezida Pierre Nkurunziza ngo hari ngo imishwano ngo na Reveriano ndi kuriyo iski none ni ikihe kintu
izo radiyo ziri mu Rwanda nyirabarabye neza izo radiyo ziri mu Rwanda
ziri mu Rwanda nibyo kenshi ndiko ndumviza n'abantu babicunganya ibyo biganiro n'abanyarwanda hirya y'ibyo rero haheruka kuba igitero cyahuje abasirikare bo ngaha i Burundi n'abandi bantu tutaramenya ariko bamwe bakavuga yuko wabaciye biruka bajya mu Rwanda aho hose nta muco turabona usohotse utanze na leta byo bimeze gute.
Ego murakoze Sindayigaya Marcelo nk'uko abishikirije Sindayigaya amakuru atangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'amakuru menshi cyane rwose ariko twagomba twitabaze umushinjacyaha Mbayihaga iyo bari mu Burundi ubu ibintu byifashe gute imabayi aho habereye icyo gitero umutekano wifashe gute mu kanya gato cyane
na kanya gato asinjya guteba cyane nabivuze mu ntango rwagwe yuko kuva ujya munsi igihugu gitewe n'umwasi abasirikare b'u Burundi barabyifashemo neza baragwana urugamba kandi abasirikare b'Urundi nk'uko mubizi si abantu bakunda guhuruduka mu gushikiriza ibintu mugabo tubazi yuko hari ingabo nyinshi z'u Rwanda zoba zahaguye n'abasi bateye kuva kirya gihe rero nagira ndabamenyesha yuko mu cibitoki nka yose cyangwa muri kaya gace ka Mabayi umutekano urahari amasoko ararema abantu barajya gusenga amasengero arasenga nta ngorane ibikorwa bikozwe byo mu mirima n'ahandi abantu barajyayo umutekano urahari nta kibazo kihari mugabo nagiranda babwire yuko igihugu cy'u Burundi nibaza yuko abanyagihugu barize cyane igisirikare cy'u Burundi barakize kandi turagishyigikiye turazi yuko umutekano w'abarundi bawubona icyo gituma nagombaga bamenyesha yuko ibyo byirirwa biracicikana nyine bishwiragira ku mbuga ngurukana bumenyi nk'uko uwo muntu yari abivuze bavuga ngo hari ingorane hagati ya naka hari n'abandi bavuga ngo izindi ngabo zatewe mu za Rumonge hari abandi bavuga ngo kandi mu zindi ngabo ngo igitero cyabaye ngo hapfuye abantu benshi inyuma ya kiriya gihe nagiranda bamenyesha yuko mu Burundi turajya tukaryama tugaheza tugakomeza mu gucungera amahoro n'umutekano muri cya gihe cy'inyabune no kuvuga amakomite ashinzwe umutekano mu gihugu murazi yuko umutekano ari wa bose icyo gihe rero nibaza yuko nk'uko mwari mumbaje ngo nishyure amajyambo make Uburundi baratekanye
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Fulgence mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Fulgence
turi Burundi
akazina kawe kirundi rinde
Niyongabo
duga ku ijambo kibazo cyimbuye mu kanya gato
jewe na nibaza yuko ibibazo turimo mu Burundi biva kuri politike itameze neza yo mu gihugu hariho icyo bita kwikunda egoisme kwa nye politike iyo egoisme rero niyo ituma haba abaca bahunga igihugu kubera badahuje inyungu nabo bandi umva bamaze kuhunga igihugu intumbero bari yayindi nyene baca bagenda bakarondera abazungu babafasha abazungu babafasha kurondera ibigwanisho kurondera uburyo bakaca baca mu gwaruka bakaruhenda rukagaruka gutera igihugu hanyuma twasaba mu zangorane zidahera bigatuma Uburundi butarogira iterambere rishyitse
murakoze Fulgence reka cyo cyumva mushikije tugihe abatumire bacu bagiye ico kivuze ko reka dutangure kuri Chauvino mu rwengezo niyo ngabo abazi kibazo gihambaye cyane ngo se cy'abanyapolitike bikunda haba bari muri leta haba abagwanya ubutetsi ico kibazo corangira gute mu gihe cyo baricyo mukane gato akane gato cyane ngo se munota umwe uzabukoze
yego uyo muntu nagira matwe kwibaza ko agira tumbereza ikibazo neza none sanga ariko nta kundi kuko n'abatumire urabona ko muri rusangi ari mu ruhande rw'abadede nibisanzwe cyane ko bushikirije amajambo nk'ayo onye mu kwerekana ko mu gihugu ata muntu n'umwe ariko aricwa ata muntu n'umwe atotezwa mu kwerekana ko amaradiyo mu gihugu cyacu akora iriga ibyo bavuze iby'amaradiyo akorera ahandi none iradiyo umaze kwiturira iradiyo umaze kuyimena iradiyo umaze kwica na ba nyeneyuka bamwe bamwe ukabahusha mbe wibaza ko ibikurikira byogenda gute iyo radiyo ikija mu kandi karere kandi gakora kandi gashyikiriza ukuri kwandi ukundi bintu bimeze mu gihugu bibaza ko ngaha ikibazo kiri ngaha si ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda si ikibazo cya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda ni ikibazo cya leta y'u Burundi n'abarundi twebwe twanse gutwagwa hakurikijwe iyo bizwa shasha twanse gutwagwa ku buryo uko ajya amasezerano yarusha niyo ya
wa muntu umwe usa n'uwaheze mushya na hesha bino reka
iyo myaka yose
ajya
nawishimo inzira ikirasha hari ingorane hajya kandi mu gihe abo nyene turi kumwe ngaha muri kiganiro bataremanga ko hari ingorane hajya tuzoguma turi mu mpari hamajewe kubindaba nta maraso ya Murundi yoseseka nta n'umunota umwe sinobisabira ko ibyo bintu abahisemo iyo nzira niyo ntumbero urabyumva barafise ibyo baruzandika niba barundi
yego reka
nabyo ngaruka kukiyago kukiganiro twebwe kubituraba tubananya twishuza
reka muce nahe reka duhe ijambo inosambano nawe nyene
rego ajya n'inkinda mico ajya samatora kuko ibyayo biza byaramenyekanye
rego
shivino ko twanze kuja mu matora
shivino akanya kariko kari utacane gose reka duhe ijambo inosambano nawe nyene agire icavuze ku
abantu birirwa bicirwa mu mubare umva ko bwana ubica abantu birirwa birirwa barabikwa mu bushubu nyuranye bakaborezwa igufa n'u Rwanda rubikora abantu amategeko atubahiriza aho nyangwa kuva mu gitondo gushika bwire n'u Rwanda rubikora bikora
ego mereka duhe ijambo inosambano namwe mu gihe cyo muvuze ku kibazo gihambaye cyane rwose gishikirijwe na Niyongabo Fulgence avuze
iyo ntumbero yoheze ikagaruka
Shevino mugwengezeho
egome yapfuye ega umutahi wacu twe n'abarundi n'abarundi twenyene nta wundi mutahi dufite umutahi w'igihugu saba tabahera umutahi w'igihugu simigambi umutahi w'ugambere na mbere
innocent reka duhe ijambo inosambano inosambano mugico muvuze ku kibazo gihambaye cyane rwose niyo ngabo
Fulgence twanyitumba guhera ku 2024
ashikirije cyane cyane
kavuze ko abatumire twatumye turabadede uvuga ukuri ko ari umudede ahubwo nawe naze muri dede kuko byo babyiza akavuga ukuri
reka wishyure cyane cyane ku kibazo cyashikirijwe na niyo ngabo Fulgence abanyapolitike bikunda ku mpande zose
u Rwanda u Burundi rwamye rubana neza n'ibihugu bituranye mu gihe rero amaze kuba inshuro nyinshi haragasomborotso hagati u Rwanda rubana yasomborotsa u Burundi kumvo rwogo ruzi ruka rufite ibibazo iwabo bakaza kubita ku Burundi nibaza yuko biteza guhagarara u Rwanda ruteza guhagarika iyo nyifato rukabana neza n'abarundi kuko turi bamwe ni nkuko ari le serome peuple hanyuma ibyo babyarashitse bikaba ari bya politiki hagati mu kirumu mu Burundi nibagira abantu bavyapropria batazi ikiri nyuma y'intumbero
y'igihugu tugarutse
intumbero kwabagitumye kuko twenze ndayita etat client yabagitumye turaje ingena bashatse gusambura ubutegetsi mu Burundi igihe rero yobandanya yumviriza bayitumye ntirabe neza yabene igihugu ntirabe neza yabavukanya barundi n'abanyarwanda nibaza ko iyo leta irafite ibibazo mu minsi izoza
inasambano
kwandanya gucyo nibaza ko neza ikaba iri muri East African Community nibaza ko yorondere neza yabari muri abayabatwaye ba East African Community ikareka kwikomporta comme un état terroriste
kuko nibaza nyine ambo akarise muri koma koresha bushya ntahe
hari gibazorambigwa kuko ntibabandanye basomboro twaba Uganda ha Burundi ha Tanzania ha ha ba Kongo nibaza yuko ubu turi mu 2019 igikuru nuko amahoro yoboneka hagati y'ibihugu bibiri hama ikibazo c'abarundi hagati yawo
mukanye gato cyane gusa
kironde bagitorora umuti atarinze ku Rwanda rutabanje kubyinjiramo kuko hariho de mekanizme zashyizweho n'abarundi zo kumvikana n'abarundi abarundi bafite ibibazo imisi yose banyabitorora umuti si igihugu cy'u Rwanda kizoza kije gufasha ibyo gifasha ataho bifatiye bibaza yuko ibintu bishobora guhinduka mu Burundi ibintu mu Burundi nuko haba amatora abantu bakazana imigambi yabo hanyuma bakayishyikiriza
n'igihugu cy'ubutse mwese komikoma babandanya
Burundi mu Rwanda akabona yuko ishobora kubibatera ibibazo nibagerageze bicarana nabo bateza kwicarana babitore ibibazo hanyuma baje hamwe baje ku murongo
nk'uwabarundi
bafashe abarundi kuko abarundi tubanye neza nta abantu bose mu byo barimo byose babanye neza barumvikana
reka ijambo rya nyuma turi he umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Ezekiel
amasasu kuko abarundi mwibyo byose twibaza yuko bafite abantu bacungera igihugu abo nabo nurunani rutamenwa kandi ko biyemeje gucungera igihugu nubo abana bagicungira nka kujya bagenda gucungera n'ahandi amahoro akagaruka niyo abana bagicungera n'amahoro mu Burundi abarundi baje mu matora atabwoba kuko turafite ingabo kuva kera zibushitse
reka mushyirahe inosambano ndabona yaba ku isaha akanya karagiye inosambano akanya karagiye reka duhe ijambo Hervé mon Hervé Tuga kujambo, muri hega Hervé.
Ego, na mahoro.
Muri hehe.
Daga telefoni ndi Mukayanza.
Mukayanza, akandi kazi nakawe ninde.
Ego, mbo, je nagomba guterera na mfite ikintu kimwe, nusaba leta. Leta niyemere yuko hagati yacu hari ibibazo. Iganire nabo bitavuga rumwe. Irabe yuko ingorane aba barogeri bari mu kibira, aba barundi baguma basemerera bari hanze n'abari mu gihugu, irabe yuko ingorane zizosubira. Igihugu kizotaha amahoro mu gihe yemeye ibiganiro y'abatavuga rumwe nayo.
Murakoze murakoze ku ntirano mutanze Herverica tuihe ambassadeur Mbayihaga gicayivuze ko umunota umwe nturenze ambassadeur Mbayihaga.
Murakoze cyane ntawo ndenda no kuri je sinja gukubagana gose mugabo ibyo avuze uyo ari mu Kayanza. Nibaza yuko mu bisanzwe abantu bariko baravuga leta ngira abaheza batahura neza abo bariko baravuga baribo. Uko mumaze iminsi mubumva ibibazo bihari byerekeye uwitwa Rwasa agatari muri senere avuga ko leta igira ibire mbaga bakibagira ko muyo leta nawe narimwe ari muri leta ntarayitangamo imihoho avizemo abashikiranganji avizemo abaguverineri avizemo abasitanteri mbuga urumva agaca agomba ngo leta ikora nabi. Icyo gihe nibaza yuko abantu bakwiye kuza baratandukanya bakamenya icyo yavuga kuko abari muri leta nabo bose niko navuga. Hama muri wa muntu utabumbaye nagomba kuvuga yuko ku byabaye mu Cibitoki nibaza yuko akarere n'amakungu baraye babonye ko Uburundi butarera busema kuva igihe hose byagumye byitwarira u Rwanda muri South African Community, muri New African, hamwe no muri ONI bavuga bakinyabuna turafise umubanyi mubi ariko araduhungabanyiza amahoro n'umutekano. Nibaza yuko ubu rero ngira byabaye bigaragaye nagomba gusaba yuko amakungu n'akarere bohaguruka ikibazo cy'u Rwanda gihungabanya umutekano w'u Burundi n'ibindi bihugu bagaheza none icyo kibazo bagishyira ku meza kuko Burundi rwamye kuva kera bwitwara icya kabiri ni uko nagomba kuvuga ndarangije na Instagram amasegonde makeya n'ubuye yari icyubahiro umukuru w'igihugu ayoga gushyikiriza avuga ati twarasinye amasezerano yo guhagarika intambara Burundi mugarongera kajya bavuga ati mugabo nibatuva yanga bagomba guma dusotora
ndabura kanya kihuta cyane gose mushenahe Mbayihaga reka
abarundi bazoheza bakavanze bakibula
shovino mugwengezo cimbo cashikijwe na Hervé.
Oya jewe nibaza ko
asanu uwo muhuza
uza gukwindwara irahata hariho ikibazo hagati ya leta y'u Burundi n'abarundi. Iyo rero abantu nabo batabona ko ikibazo gihari, umukuru w'igihugu atabona ko ikibazo gihari, hazokwama hari ibyo bintu by'uko habyuka imigwi ifite
indahamagaye kangahe ko muza ngo muganire yabahamagaye kangahe.
Twebwe
yirirwa arasemerera avuga ati nimuze abantu atacyo bagirizwa tuharire tubakire tugire inama tubandanye byo matora. None umukuru w'igihugu azobahanga azobahamagara kangahe azobumbeza kangahe muzoyaga kangahe ko ndo migambe
ariko
ibiganiro hagati yatwe nawe amaso yandi bitokunda kandi yuko twe tumuzi.
Inosamba no ijambo rya nyuma reka turibahe inosamba no icyumviro ishyizwe na Hervé amasogonda 30 gusa amasogonda 30
nta kirobere kiri mu kibira ibyo mubimenye ibyo bavuga by'ikirobere na mayeri ya Kagame yarongitse abantu ngo baje ngo akabagacagira maradio akaba ngo hari abarobere bako binjira mu kibira kugira rafite intumbero yo gutera hajya mu kibira. Nta kindi nta barobere bari mu kibira iyo bayita diversion nta barobere no bari mu kibira
turi kumwe ndabona akanya katujanye
nta barobere kujya mu kibira gatera Burundi
kubashimira cyane gose abantu batekanye abantu bose
bazavuye mu gihugu cy'u Rwanda
ambasaderi mbaye haga nawe ndagushimiye ndagushimiye nawe mushe ntahe Jovino Mugwengezo turashimiye abanywanyi bi radio bose bijwi rya America baduteza amatwi tukadushimiye cyane cyane abaduteye akamu bagashiriza ivyumviro n'ibibazo byabo turashimiye engineer yadufashe mu yabwizeuma tukaba kandi dushimiye na Facile yadufashe kwegeranya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese mutekanirwe mu banyu n'umuvyanyu.